Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse abateze amatwi radio ijwi rya Amerika ho muri hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Sudani bumanuko, aho Riek Machar yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani bumanuko, ubu akaba ari mu buhungiro. Yavuze ko atantambara yipfuza, ariko ko leta nitubahiriza ibiri mu masezerano y'amahoro ashobora kuyitanguza. Ivyo Machar yabivugiye ku kiganiro yahaye ijwi rya Amerika. Yavuze ko umuhara arongoye ubandanya kwitegura intambara yo gukuraho leta ya President Salva Kiir. Machar yavuze kandi ko yipfuza kugarukana amasezerano y'amahoro yashizwe ku gikumu mu mwaka w'2015 hagati y'umuhara arongoye na leta ya Sudani y'ubumanuko. Machar ubu akaba barizwa mu gihugu cya Afrika y'Epfo, aho yagiye kwivuza mu kwezi kw'indwi niho yahunga, inyuma yaho hadukiye imishamirano hagati y'abamuyoboka n'igisirikare cya leta. Imishamirano yahitanye abantu barenga ku 300. Machar avuga ko abayoboke biwe bashika kuri 70 bishwe n'abasirikare ba leta imbere yuko we n'abamuyoboka bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo gihe cyose yabandanije kuvugana n'umukuru w'igihugu amusaba gutegeka abasirikare biwe kugira bahagarika imishamirano. Inyuma y'izo ntureka, President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko yagirije Machar ko yategekanya kumwica no kumukura ku butegetsi. President Kiir yabwiye televiziyo yo muri Kenya ko mu nama yagiranye na Machar mu kwezi kw'indwi, Machar yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole. Muri Haiti, umugwi w'agateganyuje yo gutunganya amatora watangaje kuri uyu wa gatanu ko amatora yo ku nshuro ya mbere azoba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11, amatora yo ku nshuro ya kabiri akazoca aba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza. Ni mu gihe ayo matora yari yategekanijwe kuba mu ndwi iheze araheza yigizwayo bivuye ku gihuhusi Matthew caciye aho muri Haiti mu ntango z'ukwezi kw'icumi. Mwamenya kandi ko ayo matora yari yabaye mu mwaka uheze, ariko ibyayavuyemo ntibyemerwa bivuye ko yabayemo ubunyonyezi. Haca hakurikira intureka zasize igihugu cya Haiti mu njyane za politike. President Michel Martelly yararongoye igihugu yahagaritse amabanga yiwe mu kwezi kwa kabiri. Inama nshingamateka yari yamusubirije by'agateganyo na Jocelyn Privert. Uyu nawe ikiringo yari yahawe cy'iminsi 120 kikaba cyari cyarangiye mu kwezi kwa gatandatu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutungane bumenyesha ko bwahagaritse abagabo batatu bagirwa no gutegura igitero ku nyubakwa iri mu musigiti hamwe n'iyindi y'uburaro mu gisagara cya Garden City kiri muri leta ya Kansas. Umushikiriza manza Tom Bill yabwiye abamenyeshamakuru ko abo bagabo bazwi ku mazina ya Curtis Allen, Gavin Wright na Patrick Stein bagirwa n'icyaha cy'iterabwoba hagati mu gihugu kandi ko bose bafashwe kuri uyu wa gatanu. Umushikiriza manza Bill amenyesha ko abo bagabo bari bafise umugambi wo kuganisha ibitero ku nyubakwa zisanzwe zibamwo impunzi z'abasomaliya. Bill avuga kandi ko bariko bategura gutega amabombe hirya no hino y'iyo nyubakwa isanzwe ibamwe abantu bashika ku 120, bakaba bategura gukora icyo gitero itariki y'icyenda z'ukwezi kwa 11 buca haraye habaye amatora ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari hamwe abagabo bakubiswe intahe mu gahanga bazocigwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwabo bwose. Indege z'intambara z'Uburusiya na Siriya zaraye zikoze ibitero mu turere twigaruriwe n'abagwanyi mu gisagara cya Aleppo, nk'uko byemezwa n'amashyirahamwe akurikiranira hafi ibibera muri icyo gisagara. Rimwe muri ayo mashyirahamwe rijejwe gukurikirana agateka kazi na muntu rimenyesha ko mu gicugu cyo kuri wa gatanu izo ndege zagize ibitero mu buraruko bwa Aleppo. Nta uramenya igitigiri cy'abahasize ubuzima n'abakomerekeye muri ibyo bitero, ariko bivugwa ko abatari bake amazu yabaguye ko. ivyo bitero bibaye mu gihe kuri uyu wa gatandatu hari hatengekanijwe inama iza guhuza mushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu John Kerry na mugenzi we w'Uburusiya Sergey Lavrov baza kuba ari ryo rya mbere basuye kubonana inyuma y'ukwezi kumwe imigenderanire y'ivyo bihugu uko ari bibiri yarahagaze Amerika n'ibindi bihugu vya Buraya byabandanije kwagiriza Uburusiya na Syria ko kuvyaha byo mu ntambara inyuma y'ibitero byabereye kunyubakwa z'amavuriro mu gisagara ca Aleppo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika George Ernest yavuze ko ibiganiro byo kuri uyu wa gatandatu ari uburyo bwo kurondera imuti w'intambara ya Syria biciye mu biganiro abantu bitwaje ibigwanisho bishe abasirikare batatu ba leta kuri uyu wa gatanu mu gisagara cha Quetta kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Pakistan
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ukuvuza abana bavukana ingwara y'umutima ni kibazo kitoroshe ku miryango yabo ivyo biruko mu gihe abana bavukana iyo ngwara baguma biyongera umwana umwe kubana 53 bavukana ingwara y'umutima nkuko biri mu cegeranyo cishiramwe gita amagara y'abavyeyi n'ibibondo match of dreams byo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co mu mwaka 2013 ibura ubujyo mu kuvuza abo bana ni imwe mu mvunya mukuru zituma batari bake batavugwa mbere benshi bakanahasiga ubuzima ibice 20% vy'abana bapfa ku isi mu minsi ya mbere bakivuka bahitanwa n'ingorane z'umutima nk'uko icegeranyo cishira hamwe match of dreams kibandanya kibimenyesha ingorane y'umutima iragwiriye mu bihugu bitari bike byo muri Afrika na cane cane ibyo musi ubugaragwa bwa Sahara harimo n'u Burundi ukubura abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima kuratuma abana bazifise basinzikara ibintu byunyugwa n'ikena gy'ibigo bibashigikira nk'uko biri mu cegeranyo cishira hamwe ry'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu cy'u Bufaransa SFC cyo mu mwaka w'ibihumbi 2013 tumenyeshe ku inyifato y'umukenyezi mugeye ibungehenze ishobora kuba intandaro y'ukuvyara ikibondo dufise ingorane y'umutima aha twovuga nko kutihereza imfungurwa ndema mubiri ntanga nguvu hamwe na sanganyangaburo nk'uko runani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu cy'u Buswise FSC babihanura nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi tugira turabire hamwe ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo muri commune na Hangwa y'igisagara ca Bujumbura kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira abana bavukana ingorane z'umutima bashobore kuvugwa ruganira na mugenzanje Alain Eve Irankunda
Uburundi busigaye busohora abana benshi baje kwivuza hanze babaye imitima. Si kuvuga yuko babuze abaganga canke abahinga kandi bama babasohora baje kwiga hanze. Nuko bajya baje kwiga hanze bafise ubwo buhinga bakabuzana ino mu Burundi.
Kubganje mbona yuko hokongerezwa abaganga kuko mu Burundi si benshi cyane kandi si bose bashobora kuronka amahirwe yo kuja kwivuza hanze.
Icokogwa tutera kamwe leta nimba twa badufisa abaganga babishoboye kubaronsa ibikoresho bazore babikorera ngo ngabatarinze gufata indege kujya hanze
kugira ngo boroherwe kuvugwa leta yogwiza abahinga bavyigiye babinonosoye kandi bakagwiza n'inyigisho zerekeye uwo mutima mu banyeshure biga muri kaminuza kugira ngo abo baganga bagwire itabishoboye iterereze n'amakongo
kubera nkino dufate abaganga babari bake babishoboye badashobora kuba bogwiza ibitaro bijejwe kuvuriza ngwara leta irashobora guca ira ukuntu izira bafasha kwiyunguruza mu bijanye no kuja kwivuriza ngwara
Tumenyeshe ko ubushakashatsi butarashobora kumenya ahanini cingorane z'umutima zivako ibice 70% byico izo ngwara zivako ntimenyekana nkuko bivugwa n'urunani rw'abaganga b'ingorane z'umutima bo mu gihugu c'Ubuswisse FSC ariko rero uruhererekane rwo mu muryango imiti imwimwe itabi n'inzoga zambiye z'umurengera umuvyeyi afata igihe yibungenze zirabinkwezi ya marere nkuko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'Ubuswisse FSC babandanya babimenyesha kubwivyo abo baganga bahanura bakenyezi kuja barisuzumisha kuva bagisama imbanyi kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingwara y'imitima tega amatwi inkuru umugenzanje Alain Yves Irankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura
ukuvuza abana bavukana ingorane z'umutima ntikorohera imiryango aho ni mu gihe uburyo bw'amafaranga basabwa kugira ngo akurikiranwe gushika kire budashobora kuboneka akarorero umuryango w'ikibondo cha Donatien niyo nkuru ava mu ntara ya Cankuzo wasabwa amafaranga arenga imiliyoni 4 kugira ngo gishobore kuvuzwa mu gihugu cy'u Faransa ntuyaronke iyo ikaba inkurikizi yuko amagara y'uyo mwana yabandanije asinzikara kubwa mikoro make y'abavyeyi abavyeyi kandi baragerageza kwita ku rutare mu kurondera uburyo ariko ntihagire ico bashikako Donatien niyo nkuru atubwire uko vyifashe
twagira tuzanye nibazo by'umwana bibazo by'umwana twagwaje gihe kirekire cyane ni gihe cyadusaba uburyo umwe umuntu asohora nk'uburyo twarasohye turaherego n'ibyo dufite passport zonye ariko nta bundi buryo umuntu ushaka kuronka twakunguruza umwana ugiye ashaka kubandanya pfuga
ubukene bw'abaganga babahinga kuvura ingorane z'umutima na cyane cyane hagati mu gihugu butuma abavyeyi badahuta bamenya icyo umwana gwaye nayo Burundi Rasmus umuvyeyi wa niyo nizigiye Didier w'imyaka 5 abigitega yatwiganiye ko imyaka 2 yaheze aguma ja mu mavuriro atandukanye y'igitega kuvuza uwo mwana wiwe ivyo vyatumye agurisha itongo kuko atatora mitende bivuye ko abaganga baguma bamuvura ingwara ya asima kandi atari yagwaye nkuko uyo muvyeyi nayo ubundi Rasmus abandanya tuyagira iruhande y'ivyo umuryango uraba mu bukene butumwe nuko batakironka umwanya wo gukora ibikorwa vyiterambere vy'urugo vyongeye umugwayi arihebura ko atazokira kubwo kumara igihe kinini atazicagwaye Mahoro Solange w'imyaka 23 atugira uko yaramerewe
benshi baravuga ngwara ngwaye bakajyumvira aravuga ngo nke kugwaye umugera narababaranye bariko baravuga nyene baguha ngo nke kugwaye umugera nke karuwo wavukanye nibyo ishuri haragetse igihe babona yuko icerewa kubera amagara makeya babona yuko ndwaye ngira ngo icerewa kubera kugenda buke buke
Naho biruko umugwayi aronsa amahigwe yo gushikira abaganga babahinga mu kuvura ingorane z'umutima arakira nkuko bamwe mu bamaze gukira babitwiganiriye ivyo bigasaba ko babarungeka mu bihugu bifise amashirahamwe afasha abafise bene izo ngorane ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi rikorera mu gisagara ca Bujumbura n'iryo rikorana nayo mashirahamwe ariko rero impapuro zikenerwa hamwe n'itike y'indege umuryango uravyironde ivyo bisaba ko umuryango uterereza incuti n'abagenzi Uwimana Innocent umuvyeyi wa Anino Yela wo mu ntara ya Muramvya yacishije itangazo ku maradiyo kugira ngo aronke imiliyoni 4 zari zikenewe
baci batugati mukuraba murondere umuntu abafasha bamujyane hanze twegwe turashimira Imana yadufashije bakadufasha abana bacu bagakira n'abandi no kubasabira Imana bafashe batubara bafashe
igwizwa ry'amashirahamwe yitwararika abana bavukana ingorane z'umutima na cane cane hagati mu gihugu byobangira kamaro mu iterambere ry'amagara y'ibibondo vyongeye kandi leta yoshigikira abagwayi mu kubaronsa uburyo busabwa kugira bashikire ayo mashirahamwe abavuza abavyeyi twaganiriye babona ko abana babo bovuzwa batarasinzikara muri kino gihe ugutabariza abana bavukanye ingwara y'umutima nibicoroshe imvo numutekano muke ucibonekeza mu turere tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura ari naho abana bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu basaba indaro mu mihana ivyo rero bigatuma idafisi imijyango bibakira iteba gutabarizwa nuko inkuru duhabwa na bamwe mu bavyeyi bafise abana bafise ingorane z'umutima zivyemeza ugushigikira abana bafise ingorane z'umutima zobangira kamaro twumvirize Alexi Butoyi arongoye ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi
tusanzwe tubikora arahize imyaka 4 bishika kuri isaha twamaze gufasha abana nkabo bashika kuri 5 nkangira ko ntera nakamo ariko baramviza icyo cy'a America bari hose yuko bo kwitaba yabonetse yo isosori biriroye n'ukuri imana izobahezagira bagira ico bakoze
Abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima basaba leta kwamabaka rihishirijwe ubumenyi hamwe no kuronswa ibikoresho kugira abo bana bashobore kuvurizwa mu Burundi.
Kwa mareta ni ntangere mu gukurikirana abana bavukana ingwara y'imitima vyongeye amashirahamwe y'abigenga yofasha muri ico gikogwa ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS rihanura gushiraho ibigo by'ugusuzumiramwo abafise ingorane y'umutima akarorero ukugwiza kwavyo muri Algeria byatumye igitigiri c'abana batari bake bavurirwa muri ico gihugu nkuko amakuru yaho abitumenyesha ku ruhande rw'amashirahamwe genga yotanga uburyo mu gufasha gushikira ubuvuzi vyoroshe abaganga bo mwishira hamwe Chaîne de l'Espoir yo mu gihugu cyo Bufaransa bakorera mu bihugu bishika 30 byo ku isi harimo n'ivyo muri Afrika barashikira abagwayi mu bihugu byabo Abana bashika 5,000 bafise ingorane z'umutima barabagwa ku mwaka nkuko tubisanga mu cegeranyo c'iryo shirahamwe co mu mwaka wa 2014 kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima tega amatwi kiyago twagiranye na muganga Constantin Nyamuzangura yanonoso ingwara z'umutima aganira na mugenzi anje Alain Yves Irankunda
muganga Constantin Nyamuzangura ndabaramukije ni ryari mwemeza yuko umwana vyukuri afise yongorane y'umutima akwiye kuza kuvurizwa mu bihugu byo hanze
bivanye n'ingwara afise bikavana n'urugero igezeko umuganga w'inyene arashobora kuvuga ati iyi ngwara aho bigeze irashobora kuvugwa ubu rero turafise abashobora kubavura hanze dushobora kuvugana tukabarungikira bakadufasha kubavura
mbega kugira ngo murinde mufatiyo ngingo kubarungika hanze muri isunga ukubaho ku miryango kwa kino gihe
ego cyane turaraba uburyo bw'umuvyeyi turakaraba uburyo bw'umuryango usanga ahanini umuryango ugira akigoro ko kurondera nk'ibijanye n'ibipapuro hamwe n'ibijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza nk'itike y'indege
irishira hamwe mu nyasamara yo kigongwe murakorana rero
novuga ko ryo ari ryo ritubera ikiraro hagati y'abaganga bo ngaha hamwe n'abaganga bo mu bihugu bitandukanye bifasha abo bana ibikoresho biracari bike cyane hanyuma n'ubuhinga kugira ngo dushobore gutangura kubukoresha nga mu Burundi turacafise urugendo kuko ahanini bakoresha ibyo bita chirurgie cardiaque à cœur ouvert bisaba ko umuntu abanza guhagarika umutima akawugurura amaze agaheza akavura uyu mutima ugwaye mu Burundi ubwo buhinga ntituraburonka turizeye cyane yuko idushobora gutangura kubikora
usanga kandi abanyagihugu benshi batamenya ni ryari umwana bafise yongora n'ugasanga nibamenya ni ryari bo muvuza
ibyo bimenyetso rero nibijanye no kudakura umwana ugasanga ntatora ibiro umwana ugasanga ntaba muremure ku rugero n'imyaka bafise hariho ibijanye no guhema nabi n'abana bama bafise ingwara zo guhema nabi bakazitiranya na bijya by'ingwara z'amahaha hariho n'ibindi bimenyetso usanga umwana ahinduka ku rukoba ugasanga cane cane ku minwa no ku nzara ugasanga umengo inzara zirirabura canke zarahindutse ingene zimeze urumva rero mu ncamake no gutangura kwiyumvira ko iyo ngwara ishobora kuba yaramufashe canke yavukanye iyo ngwara y'umutima
ni giki mubona leta yo bafasha mu bwo kugira ngo namwe mushobore kuja ku rugero rugero ngo gufata gufata izo ngorane z'imitima z'abana mu minwe
no gufasha ibitaro bimwe bimwe biriko biratera intambwe mu kuvura izo ngwara ku buryo abo bana bose turungika hanze tukoraba ingene twoshobora kubavurira ngaha nyene abahinga babinonosoye bashobora kubaga umutima mu ntara zo hagati mu gihugu twosaba yuko abaganga cane cane bakira abo bana bomenya kubarungika hakiri kare ico nashaka kumenyesha nuko kenshi izo ngwara zikunda kubagwa umwana atararenze umwaka umwe kuko harawusanga iyo umwana atanguye gukura ashika nk'imyaka 2 usanga amazi yararenze inkombe canke ugasanga umwana afuye mu mezi ya mbere y'ubuzima bwiwe
muganga Constante Nyamuzangura ndagukenguruki
ndagukengurukiye cyane nanje
ala ivira nkunda kuraye majwi nico kiyago dushikirije tumira mategato mukumviriza indirimbo incuti namagara iduhanura kubungabunga amagara yacu ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tujyaga ibijanye no kuvuza abana bavuka ingorane z'umutima gwaruka gume hafi ya radio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
none niye he mitiboha abakenyezi bibungenze kugira abana ntibashobore kupfukana ubwo bumuga
burya ntibitegwa na banyina na gatoya ningorane iba umuntu arikarivumba mumbanye kwa nyina wiwe na muti uhari abaganga boha abavyeyi bibungenze kugira bakingira abana babo bibungenze ku ngwara y'umutima
mbaza ndakwishura
shaka kubaza iyo ngwara ico bivako
abahinga barerekanye yuko nya gituma kibonekeza barabotora gushika ubundi rero haje umutima uri kuri yubaka niho ikibazo kihabera
mbaza ndakwishura
hari ikintu cyo bagitegenjwa ngo bakurikirane umuvyeyi gushika yibarutse kugira ngo nimba ari umwana avukanye ngwara bamenye ati dusize kumukorera iki amuganga
umukuru w'igihugu yaratanze itegeko yuko umuvyeyi wese yibungenze yikurikirana kwa gusa imbanyi yiwe gushika ashikane ico kibondo kubonana n'umuganga na vya bipimo bigenewe kugira umuvyeyi barabe ko byose bigena neza rero muri ico gihe umuvyeyi abikurikiranyije hari amahigwe yuko bashobora kubona hakiri kare ikibazo kiri ku mwana yibungenze hama bagaheza bakabitegekanya inyifato bofata ari kumenya ikintu ico kibondo kije umuvyeyi yovyifatamo eka n'abaganga bo bari hafi kugira bakire ico kibondo
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
Mbega iyo ngwara y'umwana avukana umutima ayiwacuga muganga aho bahariho uburyo bukwiye kuvura iyo ngwara kugira umwana kire
Mu Burundi hari abaganga babinonosoye kuvyerekeye ingwara z'umutima ariko murazi yuko bisaba uburyo budasanzwe n'ivyuma bikomeye naho rero haragahaze aho abaganga bahari kandi babinonosoye ko babura ibikoresho bikenewe kugira ari uwo mutima babaga arico bashobora gukora kugira uwo mwana bamusubize umutima ukora neza cyane
Mbaza ndakwishura
Birashoboka yuko umwana akiri mu mbanyi yuko bashaka kubona yuko iyo ngwara yo bayifite cangwe birashoboka yuko bo mukingira akiri mu mbanyi kuburyo yovuka afise amagara meza
Ego cyane birashoboka yuko abaganga babona hakiri kare yuko umwana ari mu mbanyi afise ikibazo ari cy'umutima eka nikindi cyose kijanye n'ubuzima bwiwe hajya kumeza 4-5-6 kirya gipimo bita ecography basaba abavyeyi ngo bagirishe nikugira barabe yuko umwana yibumvye neza kandi bihimba byose nkenegwa biboneka biba byamaze kuja mu kibanza
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
nagomba kubaza muganga anita munyana nikihe kintu boza barakora nko ku bantu babasaza kugira nk'umuzukuru w'umuntu nk'umwe azavuke amerewe neza iyo ngwara atayifise dufate mu miryango yari ihari
ico umuntu akwiye kumenya nuko iyo ngwara y'umutima abana bavukana si kuvuga ngo bivuye kuri basogokuruza kuko burya basogokuruza usanga baragwaye ingwara y'umutima kuri ubusaza canke iyindi ngwara yatumye bagira ingwara y'umutima ico mumenya nuko abana bavutse kuri aba basokuru bakwiye kumenya ikintu bifata kugira birinde za ngwara z'umutima umuntu aronka ariko arakura arimo gufungura neza acancane kugira inyimenyerezo eka n'izindi nyifato nziza zibereye mu buzima bwa misi yose umuntu akwiye kugira gire amagara meza
mbaza ndakwishura
Mbaza inyifato ababyeyi bofata kugira ngo bareke kwibaruka abo bana bafise ingorane y'umutima wuguruye
inyifato nuko yo kwitura abaganga kukanu kose yumva katamumereye neza ekagize ikibazo abaganga bahari kugira bamubere umuco kuri ibyo bibazo byose ari karibaza
Arakoze muganga munyana kuri izo nyishu ayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara kaduhamagarira kubungabunga amagara yacu jamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atashimye kwivuga izina atangura turamutsa natwe turamuramukije abaza ati mbe ingwara y'umushishito bita estoma mu gifaransa itegwa n'iki irakira muganga Anita twishurire n'uyu munywanyi
haribonekeza ingwara z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibisaya no kuvuga handi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimeregwa nabi kwera umuntu anwa inzoga zirengeje canke bigategwa n'itabi ikindi kintu rero kugenda kwibonekeza ni kansere y'umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura muganga yakwakiriye ntihamenya umuti yo guha iyo hageze ku ngwara ya kansere bigorana kuyivura kuko umushishito baba bamaze kononekara akana atakintu gishobora kuyihindura
cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uvyara nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki
umwana wawe umureze nabi ageze mu bigero yuko yogira ingaruka mbi bivanye n'iyo kwa taronse n'indero ariko yigenza uko atari kwigenza ugasanga biko bigaruka ku muvyiba akavuga ati wareze nabi
bikubwiye iki
umugani werekeye abana n'abavyeyi iyo umuvyeyi rero atitwararitse indero y'umwana kuva akiri muto ngo amwereke icakuye gukora ciza mu buzima iyo akuze agakura na ya ndero mbi canke nke yaronse usanga bimugiriye ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwa misi yose
bikubwiye iki
Abarundi bakera bari baciye ubwenge cyane iyo uvyaye birakenewe yuko utanga indero nziza ku bana bawe kugira ngo ejo canke ijya yejo bagiye kubaka urugo canke bagiye kubaka izabo abakwe babo ni babanze bahave babatuka
bikubwiye iki
Ureze nawe umwana wawe agiye gushinga urugo rwiye yerekana indero mbi mwamuhaye hama abantu yagiye ko hariya ku mugabo wiwe baragututse ngo wareze na
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima nshimiye Alain Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 23 88 71 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa.